Turasomye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi nuko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Miriwe nshuti bakunzi n'ikaze, makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joidiana Ninahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: Uburundi bwemeza ko hari amasezerano atandukanye bufitanye n'ibihugu by'Abarabu akingira abakozi baja gukora ubuzi buto buto muri ivyo bihugu.
Amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato, cyo no kwita les ouvriers, aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya.
Uyu ni Albert Shingiro, umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Amwe mu mashyirahamwe yigenga yo yamara atewe impungenge n'ano masezerano. Murabyumva handi hato muri ano makuru. Abantu 16 barayibishwe n'abakekwa kuba abarwanyi bitirira idini rya Islam muri Congo. Bena yemeje itegeko ryo kuvana minda. Nongereye ndabahikaze na mwiriwe nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba turahera kuyagezeho ijya nino ku isi, aho muri Bena inama nshingamateka yashizeho itegeko ryemera gukuramo inda. Irindi turaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itegeko rishya ryemerera umugore utwite gukuramo inda itararenza amezi 3 niba gukomeza gutwita byamutera ibibazo ku buzima bwe, ibibazo by'amikoro, by'uburezi, by'akazi cyangwa se ibibazo byo mu myemerere ye. Iri tegeko rikuyeho iryari risanzweho ryo ryemereraga umugore gukuramo inda ku bushake bwe mu gihe gutwita bishobora kumuviramo ingorane ku buzima bwe, igihe yaba yarasamye afashwe ku ngufu, igihe yaba yarasambanijwe na se cyangwa musaza we, no mu gihe umwana atwite yaba afite ikibazo cyazatuma atabaho. Uretse izi mpamvu zonyine gusa, itegeko ryavuyeho ryahanishaga umugore wese ukuyemo inda ku bushake bwe kuva ku myaka 5 kugera kuri 20 y'igifungo. Gukuramo inda rwihishwa niyo mpamvu ya 3 ituma abagore bapfa ari benshi muri Bena, bihitana abagera kuri 200 buri mwaka. Bena ibaye kimwe mu bihugu bice cyane bya Afurika bifite amategeko yagutse adashyiraho inzitizi yemerera umugore gukuramo inda ku bushake bwe, birimo Zambia, Angola, Cap Vert, Mozambique, Afurika y'Epfo na Tunisia.
Thomas Kamirindi urakenuye. Tugume ku mugabane wa Afurika. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afurika yo hagati yemeza ko ibitero Boko Haram igaba muri ako karere vyagabanutse. François Lonsini Fall abitangaje inyuma y'urugendo yakoze mu karere k'ikiyaga ca Chad ejo ni mukankusi abandanye nino nkuru.
François Lonsini Fall, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afurika yo hagati, yatangaje ko ibitero by'umutwe w'abajihadiste Boko Haram byagabanutse muri amezi 5 ashize. Uwo mutegetsi avuga ko umunyamabanga mukuru wa ONU yamwohereje kureba ibyo abaturage bakeneye mu gihe barimo kongera kwiyubaka. Yasobanuye ko ONU irimo gushishikariza amahanga gushyigikira umutwe w'ingabo uhuriwemo mu karere MNGTF mu rugamba rwawo ku mitwe y'intagondwa kugira ngo haboneke amahoro arambye. Far avuga ko yasuye ibihugu bya Cameroon, Chad, Nigeria na Niger kugira ngo asuzume uburyo bwo kongera gutangira kwiyubaka no gushyira ingufu mu kugabanya ubukene. Ibyo bihugu ko ari bine byoheje ingabo mu mutwe MNGTF hamwe na Bena. Uyu mutegetsi yavuze ko porogaramu ya ONU ishinzwe amajyambere irimo gushyira hamwe amafaranga yo kubaka imihanda ihuza Cameroon, Nigeria na Chad hagamijwe gufasha mu rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Yongeyeho ko iyo porogaramu ya ONU irimo gufasha abaturage gutera ibiti. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR na ryo ririmo gufasha abahunze gusubira mu midugudu yabo, kubona ibyangombwa batakaje nk'icyemezo cy'amavuko no kubonera abagore ibikorwa bibyara inyungu. ONU ivuga ko abenshi muri 40 million z'abantu baturiye ikiyaga Chad babayeho mu bukene, ku ruhande rumwe biturutse ku bitero bya Boko Haram. Madiyawa Bakari, guverineri w'intara ya Far North ya Cameroon ku mupaka wayo na Nigeria na Chad, avuga ko abasivili bakeneye inkunga. Asaba abayobozi ba Cameroon na ONU gufasha kuvugurura imibereho yabo.
Ejo ni bandaniriza mu burasirazuba bwa Congo, ahavugwa abantu 16 baraye bishwe n'abakekwa kuba abarwanyi bitirira idini rya Kiislamu.
Abo bakekwa ko ari abarwanyi ba Kiislamu bishe abantu 16 batatu banatwika amazu mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu mu burasirazuba bwa Congo nk'uko uwabyiboneye n'umuyobozi wa sosiyete sivile ibivuze. Umuvugizi w'ingabo mu karere mu gitondo cyo kuri uwa kane yasize ko abasirikare bari ku irondo basakiranye n'abarwanya ubutegetsi ariko ntiyagira ibindi bisobanuro atanga. Luc Kakule Meso, umuturage wo mu mudugudu wa Karembo uri mu birometero bigera muri 40 uvuye mu burasirazuba bw'umujyi wa Beni, yagize ati "Twarimo gusangira icyo kunywa n'inshuti, nuko mu byo utunguranye twumva urusaku rw'imbunda. Ikintu cya mbere cyatujemo ni uguhunga. Mu gitondo cy'uyu munsi twabonye 16, abapfuye barimo umuhungu wanjye w'imfura. Mumbere Meriki Murara, umuhuzabikorwa w'imiryango yo mu karere iharanira uburenganzira bwa muntu, yemeje umubare w'abapfuye. Kuri we igitero cyakozwe n'inyeshyamba za ADF. Umutwe wa ADF ugizwe n'abarwanyi bakomoka muri Uganda, umaze imyaka ukorera mu mashyamba y'inzitane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hafi y'umupaka wa Uganda, watangiye kwica umubare munini w'abasivili mu mwaka wa 2014. Mu mpera z'umwaka wa 2019, ingabo za Congo zatangiye ibikorwa byaguye kuri uwo mutwe bikongeza urugomo. Murara yagize ati "Birababaje kandi biteye agahinda kubera ko buri munsi tubara abapfuye." Mu kwezi kwa gatanu gushize, guverinoma ya Congo yatangaje ko intara ya Kivu ya Ruguru hamwe n'iya Ituri zari mu bihe bikomeye izishyiramo ubutegetsi bwa gisirikare. Yashakaga guhagarika imivu y'amaraso ariko umutekano w'abasivili wakomeje kuba nabi nk'uko ikigo Kivu Security Tracker kibivuga. Iki kigo gikora mu bushakashatsi n'umuryango w'injira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo gikuru i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri www.akaburungu.com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'ubutungane. Leta y'u Rwanda ejo kuwa gatatu ku mugoroba yatangaje ko izokunguruza imikiririze y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 20. Sentare nkuru iburanisha ivyaha mpuzamakungu na Jabukambibe y'u Rwanda muribuka ko yaciriye Paul Rusesabagina umunyororo w'imyaka 25 mu gihe ubushinjacaha bw'ico gihugu bwari bwamusariye gupfungwa burundu. Umukobwa wa Paul Rusesabagina ariwe Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira ingene bakiriwe ubujurire bw'ubushinjacaha.
Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibindi yari politiki ari mesaje bashaka kohereza. Ahubwo ikiteye n'agahinda ni uko ubungubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunite yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dosiye y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politiki kandi ko bafata decision zivuye ahandi.
Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujuririra kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire?
Papa ni imfungwa ya politiki, uburenganzira bwe bwose baramumwimye, bamwimye abavoka be ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho akse iminsi mike gusa mbere y'uko iyo date yo kujurira igera, nk'uko bamwangiye y'uko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo nivo, kandi papa yerekanye ko ari ifungwa rya politiki, kandi ni politiki gusa izamuvana muri prison ntagaze mu rubanza.
Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza, ko azahavanwa na politiki. Inteko Ishinga Amategeko y'u Burayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko Perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza?
Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera uri mu Rwanda. Nigute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be? Nigute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Nigute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selire ye? Ibyo byose byerekana kandi ibyo ni basique. Ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu Rwanda, ibyo bintu biri basique ntabwo binahari. Rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera, ibyo bahubwo bamaze kwerekana ko nta ruhari, kandi ntabwo ari abo barabyerekanye ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane, ama organization, ama parlement, ama gouvernement, barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, Perezidante Kagame akavuga ikindi, aba yavuze ibyo ashaka kuvuga ariko abandi bose aba babibonye. Rero dutegereje action zizakurikira mu magambo abapolitike bo internationale ku isi yose bavuze bazakurikira ibyemezo bafashe.
Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga?
Njyewe ntabwo ndi umupolitike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Niko abapolitisien bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashyireho pression kugeza igihe ko papa atahe. Tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda, abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujoinya kampanye ya liberation ye. Donc uriya Kagame yashaka gucecesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga.
Karine Kanimba, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane
Venuste. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yarungikiye Ijwi ry'Amerika yagize ati: twunguruje urubanza rwose ku baregwa bose, hari byinshi tutishimiye, tuzobisigura muri sentare igihe cyo kuburana kigeze. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. U Burundi uno munsi kwa kane bwibutse imyaka 28 iheze Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu, yatowe biciwe mu nzira ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ukavuga ko ibyumviro vyiwe bitaraja mu ngiro. Uwo mugambwe ubivuga usigura ko hacibonekeza abantu bicwa, abafungirwa ubusa n'igiturire gitangwa mu gihugu. Hagati aho, ku nshuro ya kabiri, Leta y'u Burundi yagabanije ibitigiri vy'abaja kwibuka abanyeshuri b'abatutsi bishwe mu 1993 inyuma y'igandagurwa rya nyakwigendera Ndadaye ahitwa mu Kirimba. Ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Birika Neza akorera Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya.
Birazwi kwibuka Perezida Melchior Ndadaye vyabereye mu gihugu cose, ariko nyamukuru vyari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misaso mewe kuri Katedrale Jina Mundi, mu nyuma baja gushinga iza amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza citiriwe ukwikukira hagati na hagati mu gisagara. Anatole Rubere Nyange yicegera ca Musenyeri wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yisunze igice ca 12 cy'intumwaruka yibukije ko atagushira hamwe ati abarundi bazigeza
urubaya rw'urukundo ruzokomeza n'abarundi bose. Mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyine, urahava ukazimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwatura urubeya bonyine, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwatura urubeya bonyine, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatwa ni kuku abahunze batagarutse ngo bave mu magogwa barimwo, urubeya rw'u Burundi rwaka ntiruzoba rushemeye.
Mugambwe Frodebu wa Ndadaye usanga usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi cye kaza n'Imana burongo yabivuga yisunze uturorero
guhungabanya gakeye kazina muntu birahera urabona abantu bicwa hirya no hino demokarasi kandi uko umunyagihugu wese abashisha gakeka agacunganirwa siko bimeze muri iki gucacu ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirashirije igihugu ufashe kwigira gakeye kazina muntu ibintu by'ubufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'icyo bazira
n'Imana asaba leta gushyira mu nyigisho mu mashuri ibyiyumviro byandadaye nk'uko yamugize injungu ya demokarasi
icya mbere na mbere dusaba leta yuko yoshyiraho inyigisho zijya migambi imwe n'icyubahiro ndadaye yari yashyize imbere zigashyirwa mu bitabo by'amashuri haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira injungu ya demokarasi ni ngombwa hari ibintu byiwe imwe imwe bakeneye kwigisha
mu kurindira ko biba abakenyezi b'abategetsi bicanye unandadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa co kimwe n'abana babo jacqueline karibwami umukuru w'ishyirahamwe ryabo avode
ishyirahamwe avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa co kwibuka no gushyira perezida Melchior Ndadaye mu nshungu z'uburundi hagashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imfubyi ziwe bashyigikirwa ku bw'ibyo ishyirahamwe avode ryifuza ko igikorwa co kwibuka nyen'icyubahiro perezida Melchior Ndadaye cokorerwa n'abafasha biwe bapfiriye mu mabanga igihugu cari cabashinze
iyo baje bamwe sizeye baje abandi uvugwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi muri bamwe mu banyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi barabakurikiye kibimba kuva mwaka uheze leta yategetse ko baja kubibuka batarenga 10 Rotem niyo nkuru umukuru w'ishyirahamwe ya Jenoside Cirimoso yasabye leta kureka abantu bakibuka ababo uko babyifuza
ishyirahamwe ya Jenoside Cirimoso risabye leta y'u Burundi yuko imigirwa nk'iyi kunanira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe iminsi bashyihoye rwoko uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atariho iz'amacakubiri no kugira ngo ugira bakeya gusurazi yuko iki kiza cya kovide cyadutse ni byiza kuyikira bigira mugabo ukurikiza amategeko bamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize
imanza uguru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana ku ibubu asaba ko ababiciye bo hano wahisunzwe amategeko
kugeza uno munsi mu bapficiye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyine turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashyigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye kora atawo begamiye nahandi ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyariyo yose
umwaka uheze SNTI na Yuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya barisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare b'abakoloneri nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanyu bavuze ko uburenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Claudebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972 inyuma y'ishwa ryiwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano za amaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe hamwe n'igisirikare cy'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje wirika neza ijwi rya Amerika
eroje wirika neza urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi icyo gihugu cyemeza ko kimaze gusinyiranira n'amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye cyane cyane by'abarabu nka Arabia Saudite Qatar n'ibindi yo gukingira abakozi bato bato cyane cyane abakobwa mu kiganiro n'amenyeshamakuru umushikiranganji w'imigenderanire w'ico gihugu n'ayandi makungu yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye no gusinyiranira ayandi masezerano nk'ayo n'ibihugu vyinshi vya Afrika Alder Shingiro asigura ko ayo masezerano yose agamije gukingira abakozi b'abarundi baja gukorera muri ivyo bihugu yamara amwe mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi afise amakenga ko ari uruyeri rufise intumbero nk'iy'urudandazwa rw'abantu ido nindo n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda cyatagaranye
umuntu mu Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemo Arugere Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamo abo bakozi
dutanguriye muri ibyo bihugu by'Abarabu kuko ari byo Abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cya Qatar cya Oman no mu gihugu cya Emirates n'ibihugu duhana imbibe nk'igihugu cya Congo cya Tanzania naho nyine birashoboka mbere turashobora no kujya muri za Nigeria za Congo Brazzaville ahantu hose baba bakenera abakozi no muri za Guinea Equatorial hose kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi kandi hazaba hariho inzego zijejwe kubegeranya bikaba inyigisho zijyanye n'akazi bagiye gukora kandi bikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashyitseyo ntibazashyikeho bagira ingorane
ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganji Shingiro yabiteguye
ayo masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyo no kwita les ouvriers aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurajya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi iyo ndamasezerano ya mbere amasezerano ya kabiri nayo araba le métier ntonto nk'izi z'abakora amamodoka abafundi b'inzu abateri ibiti abatera amashugwe kandi kuko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaho iwacu nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite
nabo biruko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi Maitre Immaculée Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi barungitswe n'igihugu mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze ari abarungitse ukugene bashyitseyo harimo uruhara rw'inzego za leta hariho abavuyeyo hariho abatashe barahindutse batakira abantu ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibyaha bigezwe bahana
umushikiranganji Albert Shingiro arabahumuriza akabyamirira kure akanongera ko kuguserukiza bw'u Burundi muri ibyo bihugu buzokurikirana icyo kibazo
turafite ubuserukizi muri Arabie Saoudite ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane ugize ingorane ahegereye aragenda akabitsura kandi aho bishoboka barabafasha navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijyanye n'agateka kazina muntu biba bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu baremeye yuko tuzaturugurura kino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya ku buryo batamuhemba cash kuko kuri cash nta umenya ko amuha umushahara ukwiye bashaka guha uwahembwa amajana atanu baguha idolari ijana bagashaka ati uvuze turakwereka
abo bakenyezi baserukira abandi mu mashami yigenga ntibanyugwa niyo nseguro Maitre Hunja asanzwe ari no mu ishyirahamwe ry'abagore bize iby'amategeko mu Burundi
ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano atakigiye guhinduka mu kazi bakoze kuko nibaba bashyizeho itegeko kugira ngo irungike muri ibyo bihugu bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bugufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka
nk'uko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo cy'imyaka ibiri iheze abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'ubuseruko bajyanywe mu bihugu by'Abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushyiraho amategeko atunganya ibyo bikogwa Cyeklaveri Nkuru Kigali kugeza muri Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu cyasozerera ha muri Amerika aho batandukanye babandanye kugira ico bavuga kuri nyakwigendera Colin Powell yigeze kuba umushikiranganje ajeje migenderanire ya Amerika n'andi makungu ku butegetsi bwa President George Bush. Colin niwe nyirabure wa mbere yageze kuri runo rwego yitabye Imana kuwa mbere w'inondwi afite imyaka 84 y'amavuko ahitanye n'ikiza cya virusi ya corona. Ibindi reka ndabareke mu byumve muri ino nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika mukamubwiye kwisomerwa na mugenzi wacu Temitoke Mutijima ari mu Rwanda.
Colin Powell yari umusirikare wo ku rwego rwa generali w'inyenyerenye n'umunyapolitiki wubashwe ndetse umwe muri bakizigenza mu birabura b'Abanyamerika. Yabaye umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ku bwa Perezida Ronald Reagan, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika ku bwa Perezida George Herbert Walker Bush, hanyuma aza kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bwa Perezida George Walker Bush. Aba bari umwirabura wa mbere ugeze kuri urwo rwego rw'ubuyobozi kimwe n'izo zindi ebyiri wabanje gukoramo.
Nari nicaye mu biro byanjye, umwe mu bakozi bayoboye abandi arindira, hanyuma afungura urugi arambwira ati: nyakubahwa, hari icyo nshaka kukubaza. Hari urujijo rwinshi muri iyi nyubako. Ndamubwira nti: yagenze bite? Nawe ati: tuzajya tuguhamagara. Ngo iki? Tuzaguhamagara generali cyangwa nyakubahwa minisitiri? Ndamusubiza nti: uko byagenda kose ni nyakubahwa minisitiri. Nongera nti: none haca bugufi telefoni haje icumi.
Ugupfa kwa Colin Powell ni indunduro y'ikiragano. Yabaye ikimenyetso cy'ubudashyikirwa n'imikorere ihebuje y'Abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabura mu ngabo z'igihugu cyacu, ndetse mu buryo bumwe byanashoboka kuba iyo mikorere ye ariyo yaharuriye Obama inzira imuganisha ku perezida.
Mu 1996 Bwana Powell yashatse kwiyamamaza ngo abe perezida wa mbere w'umwirabura, ariko umugore wamuca intege kubera impungenge z'uko hashoboraga kuba abaheza nguni bari kugerageza kumwivugana. Nyuma y'imyaka mike, igihe umudemokrate Barack Obama atanze kandidatire ye, Powell, umurepublikani utarangwaga no guheza inguni, yitandukanyije n'ishyaka rye ashyigikira Obama. Minisitiri w'ingabo Lloyd Austin, umwirabura wa mbere uyoboye Minisiteri y'ingabo ya Amerika, yise Bwana Powell umujyanama ukomeye n'inshuti.
Yahoraga mu mwanya, ndetse nahoraga njya kumwitabaza ku ngingo zikomeye. Yahoranaga inama nziza cyane, ariko wongereho ngo nziza cyane. Nta kabuza tuzamukumbura. Ndiyumva nk'usigaranye icyo kinini mu mutima wanjye.
Nyuma yo gukomereka ubugira kabiri n'umusirikare muto mu ntambara ya Vietnam, intambara yahawe umurongo w'intekerezo ze ngo ni ryari abaperezida bakwiye gukoresha ingufu za gisirikare, ni ryari bitari ngombwa kuzitabaza.
Nibwira ko imyaka Minisitiri Powell yamaze mu gisirikari ariyo yamuremyemo umudipolomate w'indashyikirwa. Yarasobanukiwe ko intambara n'ibikorwa bya gisirikari bigomba kuba inzira ya nyuma igihe izindi zose zanze.
Powell yashimiwe cyane imikoreshereze y'ingufu za gisirikare mu buryo bw'agatangaza mu ntambara y'isi yo mu Kigobe, iyi yirukanye byihuse ingabo za Iraq mu gihugu cya Kuwait mu 1991. Icyakora abamunenga bamaganye ijambo ritavugwaho rumwe yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu kwa kabiri kw'2023. Icyo gihe Bwana Powell yumvikanishije impamvu z'intambara kuri Iraq mu gihe cy'ubutegetsi bwa George Walker Bush, avuga ko icyo gihugu gitunze intwaro za kirimbuzi nyuma zitigeze ziboneka.
Ibihamya kuri Iraq biri mu myitwarire igaragaza ko Saddam Hussein n'ubutegetsi bwe nta mbaraga habe na nkeya bigeze bashyira mu gusenya izo ntwaro nk'uko bisabwa n'umuryango mpuzamahanga.
Icyo gishobora kuba icyasha gikomeye mu byamuranze, ariko kandi ntikiri kuri we wenyine, ni ku muryango wose w'ubutasi. Ntekereza ko hari ibigo 13 binyuranye byose bishinzwe ubutasi, 12 muri byo byemeje ko Iraq itunze intwaro za kirimbuzi, na warasesengura aza kubyemera. Bose baribeshye.
Na Bwana Powell ubwe uyu mibi yaje kubyita ikizinga cyinjiye mu byamuranze mu kazi ke.
uyu munsi yaba abarepublikani yewe n'abademokrate bose kimwe bamufata nk'umuntu w'icyubahiro wakunze igihugu kugeza ku ndunduro
akarino ngazite dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na Joy Diane ninahaje amajwi y'ibiganiro bya bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yegeranyijwe na Facile Gedehu twe ni ku izina ry'abagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo mirimo byose na ubutaha